Nzamba.
Nzambira Samirana. Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye. Mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na Jospin Nduwimana kaze cyuti bakunze baradio Inzamba gato yakawe muri ano makuru yo kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 9/2021. Amakuru mukurikirana kandi ku rubuga ngurukamwe bumenye kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org ayo twabateguriye hagaze kuri zingingo nkurunkuru. Abasirikare b'Abarundi bagira ku 300 baravugwa mu bice bitandukanye by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuva mu ndwiheze iribajana ngo no guhigana n'imigwi igwana itera umutekano muke mu Burundi. Deveriano ndikuriyo arongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ahejeje kumenyesha ko urukino rwa gatanu wo kurondera imigwi izitabira igikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru kizobera mu gihugu cya Cameroon muri uno mwaka ruzohuza Burundi na Centrafrique ruzobera ku kibuga Intwari kwigenekezo rya 2026 kuno kwezi. Ni mu gihe ishyirahamwe CAF ryari ryahagaritse ibibuga Intwari n'urukundo kuko bidakwije amategeko. Ni mu kanya mugira mu byumve muri ano makuru. Ubushiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bwafashe ingingo kuri uyu wa mbere kuko intete benifu y'ibigori byinjira mu gihugu bigiye guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atandatu imvo ngo bishobora gutera indwara ya kanseri. Mukanya idonido jano makuru kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turonge kubaramutsa duje kwibabwira umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho barenga 300 benshi muri bo bafise umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi abandi impunzu zisanzwe barinjiye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu ndwiheze. Muri iki gihe bakaba bavugwa mu bice bya Kageregere na Remera muri groupe ma ya Kigoma. Amakuru atandukanye ava ku mpande zose mu Burundi na Kongo aremeza ayo makuru, ariko igisirikare cya Kongo cyo kivuga ko atacegeranyo kiraronka kugira cemeze ayo makuru. Deveriano bazikamye.
Iyo migwi yitwaje ibigwanisho kuri uyu wa mbere uheze yavugwa mu gace ka Kageregere na Remera muri groupe ma ya Kigoma nk'uko amakuru dukura mu banyagihugu bahegereye babitubwira. Abo banyagihugu ariko bakaba bafise ubwoba ko ashobora kwaduka intambara mu gihe botana mu mitwe n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uyu munyagihugu wo mu gace ka Ruberizi yatwiganiye ingene binjiye ku butaka bwa Kongo.
Kuri twebwe twenye n'ibyo tuzi infiltration yabaye n'ahantu hatatu inzira ya Murushima uva ku Bwegera hagati ya Ruberizi na Bwegera ukagenda hagati ya Nyakabere na Cyanyonda hariho abandi baciyeho na Kabona mu Ruguru hariho abandi baciyeho. Nico gukora ubwiye ati byo biriho niba barabigaje kubwira FARDC igira icyo byize mugabo bikwitiye musafi hejuru makeya cyabiraherera.
Amakuru dukura muri bamwe mu basirikare b'u Burundi bakorera mu ikambi ya Cibitoke bita y'112 aremeza ko hari abasirikare bari bamaze iminsi muri iyo kambi imbere y'uko binjira ku butaka bwa Kongo. Abo basirikare bavuga ko umugwi wa mbere winjiye kuwa kabiri w'indwiheze uciye kuri transversale ya gatatu mu Gasenyi muri komine ya Buganda, umugwi wa kabiri waciye kuri transversale y'indwi ahitwa Kigazura muri komine ya Rugombo uyu munsi nyene, mu gihe umugwi wa gatatu wo winjiye uciye mu Ruhagarika muri komine ya Buganda ku munsi wa kane. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bakaba barenga 300 nk'uko bivugwa na William Seremba ajeje gutunganya ibikorwa mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike aho muri Kongo mu gisagara cya Uvira. Asaba leta ya Kongo kugwanya iyo migwi iza kuhungabanya umutekano w'abanyagihugu n'uwakarere muri rusange.
Binjiye baciye mu kiyaya cya Rusizi sange baca muri soferi bafurero babandanya muri groupe ma Kigoma.
Mbega ugereranya bari bangahe?
Beza se kansu wa 100 person.
Kikese agati ya majana vina nuntano na majana tatu.
Boba bafisi mbiria he murako karede.
Tukibazako bawabaji kurondela bansi wago. Aliko na makuru yukuri dufise. Turasaba abategetsi b'igihugu. Turasaba n'ubutegetsi bw'intara kudufasha kugira bihagarare. Tukama tubona abitwaje ibigwanisho binjira. Bazanywe mu Burundi. Bazanywe no guhungabanya umutekano.
Ku ruhande rw'igisirikare cya Congo, Kapitaine Dieudonné Kasereka, umuvugizi, avuga ko atacegeranyo araronka kugira yemeze ayo makuru.
Nta cegeranyo turaronka, nta makuru yizewe turaronka ajanye n'abo binjiye. Nta byinshi turamenya kuko murazi ko aho iwacu hari imigwi myinshi. Ntidushobora kubyemeza.
Amakuru ava mu biro bikuru bya gisirikare Bujumbura avuga ko biri mu bikorwa bya gisirikare byo kugwanya abashobora gutera igihugu binyegeje mu mashamba ya Kongo, ariko nta mazina bavuga iyo migwe. Ayo makuru nyene avuga ko abagiye muri icyo gikorwa ari bamwe mu basirikare batowe mu makamba mwamwe yo mu ntara ya mbere ya gisirikare, aho mwigendereza abo mu migwi y'imbonerakure yagiye iregeranywa mu ntara za Bubanza, Cibitoke na Gatumba. Twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Frederic Biyereke, ariko ntiyitavye telefone yiwe.
Deveriano bazikamwe urakenuye abategetsi b'u Burundi basabwa kurekura no guhagarika urubanza rukurikirana abarundi 8 b'impunzi batahukanywe ku nguvu bavuye mu gihugu cya Tanzania mu kwezi kwa myandagaro mwaka w'2022. Akamu gategwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch. Sentare ya muhaye ikaba yaranse iri kugwa agateganyo y'abo barundi. Tuyibaze Bertrand Ndakuriyo.
Kugare wije arongoye igisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch ngo gukurikirana abarundi b'impunzi batawukanywe ku nguvu bisa no kubakora mu nkovu kuko basanzwe barakorewe andi mabi atari make mu gihugu cha Tanzania. Kubwa Human Rights Watch ugo rubanza gwerekana ingene bijanye n'itawukanwa ry'impunzi byacitse vya politike rukerekana kandi igitugu cha leta ku masentare yo mu gihugu. Abo barundi 8 bahagaritswe makambi y'impunzi ya Mutenderi na Nduta muri Tanzania hagati ya mezi ya Mukakaro na Myandagaro mwaka wa 2022. Abategetsi ba Tanzania bakaba bafunze mwibanga iminsi itari mike ku kirindiro cy'igipolisi cya Kibondo, aho baborejwe igufa imbere y'uko bashikanwa ku mupaka w'u Burundi nkuko bivugwa na Human Rights Watch. Abo barundi bakaba barengukijwe ubwa mbere ku igenekerezo rya 2024 Ruhuma uyu mwaka, haheza amezi atandatu dosiye yabo ishikanywe muri sentare kuwandwi Nyakanga umwaka uheze. Igitabo cy'u Burundi kigenga ingene imanza ziburanishwa nacyo kikaba giha sentare indwi zibiri gusa inyuma yo gushikirizwa ibirego kugira itunganye urubanza. Abarundi bakaba bagirizwa kuba bagiye mu migwi igwana no kubera intambamyi abandi barundi bipfuza guhunguka. Kubwa Human Rights Watch parike wikuye guhagarika gukurikirana abo barundi b'impunzi muri urwo rubanza iryo shyirahamwe rivuga ko rudafise ishingiro.
Bertrand Ndakuriyo, imyaka 5 irarumanye igo hari amategeko yararongwe umugambwe na Debu akuwe mu rugiwe n'abapolisi ajanwa gufungirwa mu gashuka komine Cibitoke, hanyuma twagwa n'imodoka ya Gervendira ko buca batazira ndavugarika uwaramutswa bushiranganje by'intwaro yo hagati mu gihugu. Iyo modokari abayibonye bavuze ko yo yafashe ibarabara rya Bubanza kugeza ubu umuryango wiwe ukaba utarasubira gukubita igishu wabo. Umuryango wa Igohara amategeko usaba ubutungane gukora akazi kabwo abanyuruje uwabo bagasigura iyo yajanywe. Amakuru ya Radio Nzamba arabandanya. Leta ngo yari ikwiye kwisubira ko mu guhindura ingendo igayitse yo kwama ihakana ko agati akazi na muntu katubahirizwa mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Jeanine Ndorera yahoze ari umushikiranganje w'agati akazi na muntu mu Burundi. Kubyiwe ngo leta yari ikwiye gufata ingingo yo guhana wo wese atubahiriza agati akazi na muntu n'ukwama igendera mu kuri mu ntumbero yo kubaka igihugu. Akaba yayaze kuri mikro na mugenzi wacu Frank Kazi.
Nibaza yuko nabo nyine barazi ko atari byo. Nibaza yuko n'abanyagihugu bari Burundi n'abarundi batari Burundi n'abanyamahanga bose barazi ko izo ngorane tuko turavuga sibi ko tuyikura mu mutwe n'ibintu bihari. Sanga bavuga yuko agateka kazi na muntu kubayizwa i Burundi hari ibintu bisanzwe cyane cyatwaye dukwiye gukora kandi tukabikura amaguru masha. abantu bafungiwe atana kimwe kivyira bamaze amezi na amezi bafungiwe nibiki ni benshi cyane abantu imbonera kure ivyo bagira byose kirazira nta bubasha nta droit bafise yo gukora ivyo bakora ubari bari bakwiye kuhanwa ngaho ntibahanwa kubera iki kubera kudahana abacane cyane abantu bari hafi y'ubutegetsi cyangwa bari ku butegetsi ni ibintu dusanzwe tubona nico gituma rero kugira leta ivuga ivyo ivuga na general bari muri leta ndazi uko muri leta rimwe rimwe turavuga ibintu kandi abantu bose babona ko atari byo nibaza yuko mu byukuri kuneza y'abantu bose tureka kuwandanya tuvuga ibintu tuzi neza ko atari byo mugabo igikuru nuko ivyo tubona ko bikenewe ko babihindura tuvyicarire tubihindure
ye jene n'indorera yahoza mushirangaranje wati akazi na muntu mu Burundi tumira mate mukanya tubandanye makuru
ni gute twokarabe minwe muntu mbere yo kugwanyikiza cha coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe ijyari biri ngombwa gukaraba iminwe igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye berero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugatwisigana na mu kiganza
ako na kamo kahajyu inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Radio inzamba gatya kawe umunyeshuri azwi ku izina rya Kizimana Firme yiga ku ishuri gisumbuye ryo munara akayanza kuri se kayanza gisata kindera bigisha afungiwe mu gasho cy'igipolisi ngaho mu kayanza kuva mu gatondo kuri uyu wa kabiri amakuru ava ngaho kuri iyo shuri atumenyesha ko umunyeshuri aho gwa kuba yabyiye amajambo atari meza abategetsi b'iyo shuri aho yoba yavuze ko batanga amanota y'indero bakoresheje akarenganyo ayo makuru amenyesha kandi ko we nyeshure yarasanzwe ari mu bandi banyeshure baheruka kwirukanwa kubera bataratanga amafaranga y'ishure igice cya kabiri akaba kandi yarasanzwe amaze gukugwa amanota menshi mu ndero intetebe nifu y'ibigori byahora byinjira mu gihugu bigiye guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atandatu kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8/4 mwaka w'2021 iyo ngingo yafashwe n'umushyiranganji w'ubudandazi n'amahinguriro ubutwara abantu n'ibintu ngo kuko izonete n'ifu bidakwije bisabwa n'amategeko mbere ngo bishobora gutera n'indwara ya kanseri kurikira umunyamabanga nayigayizwa muri ubwo bushyiranganji Yeremia Banigwa n'inzigo
ubushyiranganji bw'ubudandazi ubutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buramenyesheje abakwiza shunga n'abafungura ifu y'ibigori ko yibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori tameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara y'ababyihereza kubera ko umwimbo w'ibigori wabonetse ku bwinshi muri kino gihe cy'umwaka w'uburimyi a mushikiranganji buramenyesheje abagwiza tunga ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori mu kiringo cy'amezi atandatu guhera igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021
leta y'u Burundi ngutegerezwa kurekura abafungiwe bya politike no gukura imitayi kurikirana abatavuga rumwe nayo hamwe no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ibyo nivyo bisabwa n'ibice 80% by'abantu bitabiriye amatohoza y'urunani rw'amaradiyo inzamba RPA na televiziyo Renaissance kubijyanye n'igenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu ibyavuye muri iyo tohoza tubibaze Parfait Mudasigana
ibice 53 kwijana by'abantu bishuye amatohoza yakozwe n'urunani rw'amaradio RPA inzamba gateka kawe na televiziyo Renaissance babona ko imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yateye imbere 38 n'ibice 9 nabo bavuga ko atanakimwe cahindutse muri ayo matohoza yitabwe n'abantu amajana 293 ibihugu byahora bifasha u Burundi bisaba leta ihari kubahiriza gateka kazina muntu n'ubwigenge bwo gushikiriza icyimviro abantu bangana na 57 n'ibice 7 bavuga ko ibyo bisabwa n'amakungu ubutegetsi bwa Varisite ndayishimiye budashobora kubikurikiza abandi bangana n'ibice 42 nabo babona ko leta y'u Burundi ifise ugushaka mu kubahiriza gateka kazina muntu ariko ibice 80% basaba ko leta yofungura imfungwa za politike ikureho imitahe kurikirana abatavuga mwe na leta kureka ibinyamakuru bigakora byidegenza hamwe no gushengiza mu butungane imbonera kure abapolisi hamwe n'abakorera iperereza bagizwe ibyaha mu ndyane za politike zo mu mwaka wa 2015 umwe bwa buraya na leta z'umwe za Amerika zarafatiye ibihano u Burundi hamwe n'abategetsi bacu aribo umushikiranganji wa mbere arengiye mu bunyoni hamwe n'umushikiranganji w'intore yo hagati Gervais Yakobuca kuri ibyo gukuraho ibihano kuri abo babifatiwe 64 n'ibice 9% by'abantu bishyuye matohoza ntibabishigikiye kwa 24 Kigarama umwaka wa 2020 umukuru w'igihugu yarasohoye itegeko riha ikigongo abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu inyuma y'amezi make Varisite Ndayishimiye yaravuze ko agiye kunagura umubano mwiza hagati ya leta n'ibinyamakuru kuri ibyo 64 n'ibice 3 by'abita by'amatohoza bavuga ko leta ifise ugushaka mu kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ibice 88 by'abitavye amatohoza n'abagabo mu bitavye amatohoza kandi ibice 52 n'ibice 9 baba mu gihugu cy'u Burundi abandi 47 n'igice kimwe nabo mu mahanga amatohoza akaba yakozwe n'urunani rw'amaradio inzamba FPA na televiziyo Renaissance
Parfait mudasigana urakenuye ano makuru tuyarangirize kubijanye n'inyino urukino rwa gatanu rwo kurondera imigwi izitabira igikombe cy'Afrika mu pira w'amaguru kizobera muri Cameroon muri uno mwaka ruzohuza u Burundi na Centrafrique urongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo agiye kumenyesha ko ruzobera ku kibuga Intwari kwigenekereza mu 2026 kuno kwezi umugwi CAF wihuta ukaba uhejeje guha uruhusha u Burundi rwo kwakirira Centrafrique inyuma yaho CAF yari yahagaritse ibibuga Intwari n'urukundo kuko bidakwije ibisabwa Reveriano Ndikuriyo akaba ashimira igihugu cya Tanzania cyari kimaze kwemerera u Burundi aho bukinira Inonga rero duje dusozera no makuru ushimire mwese maduteze yo mishimire bagenzanje bayarondeye Jospin Nduwimana ari muhinga by'ivyuma ndasubiye kumushimira Emmanuel Ndayishimiye nabashikirije ndabasezeye na gasaga